Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamenyera i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu dutera amatwi mwiriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Federica Nkundikije
na Fede Niyongabo. Mwiriwe neza bakozi ba Radio Ijwi ya Amerika kaze mu biganiro byacu byo kuri isa. Uyu ni Harushimana Christian Brice, umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda nyuma yaho baviriye muri Congo banse kwandikwa.
Umunya politike atavuga rumwe na leta ya Kenya yirukanywe mu cyo gihugu ku nshuro igira kabiri.
Umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru na perezida wa Korea y'Epfo bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane.
Abagabo bitwaje ibigwanisho mu gihugu cya Mali bakoze igitero ku ihoteli iri hagati mu gihugu bica umuntu umwe bongera abakomeretsa babiri.
Perezida wa Botswana Ian Khama yarangije muri yindwi urugendo mu gihugu cyose rwo gusezera imbere yuko ashikiriza ubutegetsi ku munsi wa gatandatu w'indwi. Tutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un na perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane. Iyo tariki yashyizweho uno munsi kwa kane mu nama hagati y'intumwa z'ibyo bihugu byombi mu gice kiri ku rubibe ibyo bihugu bihana cya Panam John. Icyo gice kiri mu karere kaziririjwemo abasirikare hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Abakuru b'ibyo bihugu bibiri babonanye kabiri gusa kuva ibyo bihugu bitandukanye. Ubwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ubwa kabiri ariko bwa nyuma hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi. Amasezerano yerekeye inama hagati y'abakuru b'ibihugu bya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo yashyizwe ko inyuma y'uko Kim Jong-un agize urugendo rutari rwitezwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Rwo rugendo rwa mbere agize mu mahanga kuva ashyitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hari inyuma y'urupfu rwa se wiwe Kim Jong-il. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko Kim Jong-un yiyemeje ku byerekeye gukuraho ibigwanisho nyanganda mu kigobe cya Koreya. Yiyemeje kandi kugiranirana ibiganiro na bategetsi ba Koreya y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe yaganira na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Intumwa za Koreya ya Ruguru na Koreya y'Epfo zizosubira kubonana ku munsi wa gatatu w'indwiza itariki zine z'ukwezi kwa kane kugira ziherahize ibyerekeye inama hagati ya Kim Jong-un na Moon Jae-in.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika aho umunyapolitiki wo mu gihugu cya Kenya yatangaje ko yafashwe ku nguvu agatwagwa mu gisagara cya Dubai. Miguna yanditse avuga ko yuganiwe mu kazu ka sugumwe ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi kuva ku munsi wa mbere igihe yaravuye mu gihugu cya Canada nyuma yaho arungikiwe mu cyo gihugu ku nguvu mu kwezi guheze. Miguna avuga ko bajejwe umutekano mu gihugu cya Kenya binjiye muri ako kazu yarimo ku munsi wa kane bagaca bamutera agashinge karimo umuti hanyuma bagaca bagenda baramukwega bamutwara mu ndege ya kompanyi Emirates. Abashikiza manza ba Miguna bavuga kuye mugabo baburanira yirukanwe mu gihugu cya Kenya kandi yarafise urwandiko rwa sentare rumuha uburenganzira bwo kwidegenza. Umucamanza wo muri sentare nkuru ku munsi wa gatatu yaragirije umushikiranganji ajejwe intwaro hagati hamwe n'umukuru w'igipolisi ko ba kengereye sentare mu kutubahiriza ingingo y'ubutungane. Yaciye abarengukisha imbere ya sentare kugira ngo biregure kuri ibyo birego. Miguna yarungitswe mu gihugu cya Canada ku nguvu mu kwezi guheze inyuma yaho arahirije umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta Raila Odinga mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza perezida Uhuru Kenyatta yarasubiye gutorwa. Yaciye yamburwa igitabo ciwe cy'inzira passport imbere y'uko yirukanwa mu gihugu cya Kenya. Yamara arafise kandi ubu nyagihugu bwa Canada kandi igitabo cy'inzira ariko arakoresha muri iki gihe ni igitabo cy'inzira cy'igihugu cya Canada. Abashyigikiye Odinga bavuga ko Kenyatta yivye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi k'umunani. Odinga na Kenyatta baraganiye mu ndwi iheze mu twigoro two kugabanya uruhagarara rwatanguye inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na rimwe.
Radio ya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru ya hijano hino tukabateguri. Malala Yousafzai yatsindiye agashimwe ka Nobel yagarutse uno munsi kwa kane mu gihugu ciwe cy'amavuko cha Pakistan inyuma y'imyaka igera kuri 6 inyuma yuko arashwe n'intagondwa z'abayislam mu gice akomokamwe cha Swat kiri mu buraruko bushiri burengero bw'igihugu kubera yavugira ugushira abana b'abakobwa mu mashuri. Malala Yousafzai afite imyaka 20 muri iki gihe yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Pakistan Shahid Kakan Abasi amasama ke nyuma yuko ashitse n'indege ku mugwa mukuru Islamabad. Mu ijambo yashikirije yaciye kuri televiziyo mu gihe yari ko riraba, Malala yatangaje ko yamye yifuza kugaruka muri Pakistan no kuja mu gice ciwe cy'amavuko. Yatangaje ko kugaruka mu gihugu ciwe cy'amavuko inyuma y'imyaka 5 n'igice arakamwemeka kadasanzwe kuri we. Malala yaratahutse avuye ku ishuri mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2012 igihe abantu bitwaje ibigwanisho bari bihishije mu maso bahagarika bisi ishure yarimwo bamurasa mu mutwe. Yaragize ibikomere bitari bike mu mutwe inyuma yuko avuwe mu buryo bwihutirwa mu bitaro by'igisirikare byo muri Pakistan yajanywe i Londres mu Bwongereza kwibagisha. Aba Taliban bo muri Pakistan bari yitira icyo gitero cagizwe kuri Malala bakaba biyemeje kurondera kumwica kandi barashigikiye ingingo yabo mu kuvuga ko Malala avugira imico n'imigenzo y'abazungu.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe y'America abantu bitwaje ibigwanisho bishe umuntu umwe bongera bakomeretsa abandi babiri mu gitero bakoze ku hoteli igenderwa cyane n'abakozi bakorera amashirahamwe itaho imbabari hamwe n'abagwiza tunga mu gisagara cyo mu gihugu cy'Amari citwa Banjagara. Umutetsi wo muri leta ya Mali uyu munsi ku wa kane yatangaje ko icyo gitero kibaye hari haheze iminsi mike umushikiranganji wa mbere agendeye icyo gisagara agatangaza ko azotuza abagwanyi yo mu rugwi rw'intagondwa z'aba hada abagabo bane bitwaje ibigwanisho barinjiye muri iyo hoteli yitwa Falaise eje ku munsi wa gatatu ku mugoroba baca barasa umusirikare yaracunze iyo hoteli nkuko umuvugizi w'igipolisi ya Madu Sango yabitangaje. Uyo musirikare ngo yaragerageje kwivuna ariko mu nyuma yavuye yicwa. Abasivile babiri barimwo umukozi wo kuri iyo hoteli nabo barakomeretse. Ubundi musirikare yaracunze ibanki iri muri iyo micungararo yaciye aja gufasha uyo wundi musirikare ariko ararasana n'izo ntagondwa nkuko amakuru yatangajwe n'umupolisi abivuga. Mu nyuma izo ntagondwa zahavuye zihunga. Icyo gitero kibaye ica mbere mu cyo gisagara cha Banjara kandi cabaye hari haheze iminsi mikeyi umushikiranganji wa mbere Semalu Bubeye Maiga agendeye icyo gisagara agatangaza ko azotuza intagondwa z'abagwanyi b'abayisilamiste jihadiste bama bakoze ibitero mu gihugu hagati hamwe no mu buraruko bw'igihugu cha Mali. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari bo bakoze icyo gitero.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ibiganiro byacu tugashikiza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Makuru yo mu karere tuyatangurire mu Rwanda aho igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko ejo ku munsi wa gatatu cyataye mu mvuto abayobozi b'impunzi z'abarundi bashika kuri 33. Izo mpunzi zahagaritswe zagirizwa kugumura abandi. Izo mpunzi zose ni ziherutse kuva muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bikaba bivugwa ko zifise inyifato idasanzwe ishingiye ku idini. Ni inkuru y'umumensha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Itangazo rya polisi y'u Rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriweho na minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza Midimari mu mpine, minisiteri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutanga ubufasha maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha. Ni itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yo mbara wo mu nkambi z'agateganyo nk'iyagashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafashwemo abarundi 31 mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hafashwemo umurundi umwe no mu nkambi y'agateganyo ya Muyira mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda naho hafashwe mu murundu umwe. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze. Twashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda kuri ritabwa muri yombi ry'abarundi, maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTO Sibadege ntibyakunda. Ku butumwa bugufi twamuherereje Sibadege yadusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza ministeri yita ku bibazo by'impunzi. Mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana Jean-Claude Rwahama directeur ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi, yemereye radio ijwi rya Amerika kwizo mpunzi z'abarundi 33 zatawe muri yombi koko. Yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari ziherutse guturuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini. Bwana Rwahama nawe yabwijwe irya Amerika ko inzego zibishinzwe zirimo ministeri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi, maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagarira bagenzi babo kwanga ubufasha. Namubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi.
Tumaze tuba ubufasha butandukanye nk'ubwo duha izindi mpunzi, ubufasha bushingiye ku biribwa, bushingiye kubarura, kuko ntabwo batunga abantu batabaruye, ariko cyane cyane gikomeye ni kubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikira zikingirwa, kuko bavuye mu gihugu kindi. Umuntu wese winjiye mu gihugu hari biba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe. Ibyo rero barabyanze, niyo mpamvu kugira ngo inzego z'umutekano zirimo zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo.
None ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye, nibikomeza gutyo bizagenda bite?
Turacyaganira, ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeza gutyo bizagenda bite, gusa ni uko ibyo ari byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu. Ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga. Igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa. Ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa.
Biravuga ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura, gusa ngo ntawigeze akomerekera muri iyo migumuko. Bwana Jean-Claude Rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri Midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera.
Birashoboka, birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu. Turabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, ntawe ushobora kugonyanga amategeko y'igihugu. Noneho kinamucumbikiye nk'impunzi iba ifite uburyo igomba kwitwara.
Mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i Kongo, Madame Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye.
Ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu itazi abari bo, badashaka kwivuga, badashaka kwiyandikisha, badashaka kwivuza. Ibyo ntabwo byashoboka, bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu, kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari.
Aba bagendera ku myemerere ya Zebia Ngenda Kumana bakomoka mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivuga ko idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga, ntibarya kandi ibiryo bikomoka mu nganda, cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwo ari bwo bwose. Kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera. Akabagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukivuga kandi kuri iyo nkuru, impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Kongo kubera kwanga kwandikwa bikiye mu buryo bwa none, zisaba kurungikwa zigasubizwa, zikoroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyazo canke zigatwarwa mu kindi gihugu. Twiganirira na mugenzi wacu Diane Nininahazwe, umwe muri izo mpunzi Harushimana Bruce Christian, yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko ziri muri 33. Igipolisi cy'u Rwanda cemeza ko cahagaritse. Tubatega amatwi.
Ku munsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye, bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka, ntitugiye babashize. Hari haba bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi ariko abavuzi babiri bobo bafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse.
Uvuze ngo polisi ariko ikubita impunzi?
Yego, mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi barinjiye, hanyuma bareza batangura gutandukanya impunzi, ababyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri, ariko barabibankira ati ntibikunda. Baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara, hama abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita.
Babakubita bavuga ko babahora iki?
Nabadukubita gusa mbatubwira icyo badohora, kandi nawe uri kurakubitwa ntiwaja kubaza ati badohora iki.
Uri mu bakubiswe?
Twese ndi mu bakubiswe, mugabo twese turi umwe. Byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira.
Hariho amakuru avuga yuko hari abo baba barakomeretse, ivyo nivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa cane?
Yumva umuntu ariko aragukubita inkoni samavuta aba ariko aragusiga, uraheze ugakomereka. Abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita.
Abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe?
Ntabo bahareba vyabaye mu masaha yanyuma ya saa sita. Ntoshobora kubwira ngo amasaha ntibariya. Hariho n'ukomereka akavuga ati reka negeze ahubwo, ntibahave basubira kunkubita. Urumva nitwone ngitigiri cabo, ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitende.
Bari aho mw'ikambi nyene canke?
Bari mw'ikambi nyene aho igashora. Nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise. Ntituzi rero nabo ingene bamerewe
ubu. Uko ibintu biri, icuka cifashe gute?
No munsi haje abaserukira leta baratubaza, kubera mu minsi iheruka twaranditse icete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora, turavuga tuti basi duhindira tuyadanyirize turabe igihugu co twakira. Hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye, tukavuga tuti nimutureke basi twisubire mu gihugu cacu.
Leta yabishuye iki?
Leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku bigo busanzwe arejitema Manuel bakwatwanika ku buryo budasanzwe, baraduha izo mpapuro ati renga izo mpapuro turazibahaye, ibindi navyo vyuko musaba ahandi muzoja, tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu. Gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha.
Hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu?
Turasaba, turasaba. Burya ku isi hariho abantu benshi, burya ntihobura n'abatwemera, kubera ndabona naho twagiye turaca hose ibintu twagiye turabona, ntihobura n'abatwemera. Turacabaza twumva.
Uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa azye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu cyo Burundi mwahunze, kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga bica bigenda gute? Mukomeza muyoboka Zeria ngenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye, reka dukora ivyo dusabwa n'igihugu cyo Burundi?
Twebwe dukomeza tuyoboka Imana ko Imana yamuciye ko turamubaha, ariko Imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira, kandi ntizokwigera dutezeka ku kwemera kwacu. Bantu bakunda ukwemera kwacu basabwa kutwemera mu gihugu atari rwacu, tuzoja kwemangira mu gihugu cacu, bizodushikirana vy'inyuma. Tukabandanya tuyemanga, ntituzokwigera twihakana ukwemera kwacu. Ivyo ntibishoboka, tuzobandanya tukwemanga aho tuzoja hose. Kwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko naho vyogenda gute.
Ico mwavu ye muri Kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR. Muravuga muti tugende mu kindi gihugu, ivyo bihugu byose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandika, nivyitakunda ko musubira mu Burundi cyo gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora?
Nta narimwe, nta narimwe, ntibizokwigera bibaho kwigera twemera kwiyandikisha ku bwo bwana ariko biometri. Ibyo ntibizokwigera biba na gato, ntibizokwigera tubyemera. Tuzobandanya dusaba ubuhungiro atatwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe, tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose, ariko ntitwokugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwana n'ibiometri.
Vyanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa, murabigira gute?
Jo nibaza ko ivyo bitokwanga, ariko vyanse nta kundi. Hakubandanya baduhohotera ngaha, nibatureke twisubire hari iwacu, tuje guhambwa n'abacu twemange mu gihugu cacu, bareke kuduhotera hanze. Ubu hariho abana badafise ababyeyi babo bafunzwe irengero ryabo, ako bibandanya biguma. Ko rero ivyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri.
Zeviya muvuga ko muyoboka muciye ku vyo barabwiwe, wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki?
Ubone natwe tuguma twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe, ntayo tumenya. Tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe, ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera.
Mu muheruka ryari?
Benshi tumuheruka nico kibanza bataracugara.
Harushimana Boris Christian, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze, ndabashimira.
Tubibutse inshuti mwese ko mwiko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. kuri iki kibazo cy'impunzi z'abarundi zifungiwe mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'inama nyabutatu yari maze iminsi 3 ibera i Bujumbura mu Burundi hagati y'intumwa za leta y'u Burundi iza leta ya Tanzania hamwe n'ibiro vyishyamwe n'amakungu bijejwe kwitaho impunzi twatumiye icegera cy'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu Burundi akaba n'umuvugizi ubwo bushikiranganje mushikiranganje na Iterance na Hiraja turamuse kuri telefone muri aka kanya muri we neza mushikiranganje na Iterance na Hiraja
ndabaramukije ndakundije mu ishamba kwindira mu kigikana abantu bose bari kwatumbiriza
yego nkuko muvyumvise mu nkuru iheze impunzi z'abarundi zahora ikamanyura zahungiye mu Rwanda 33 muri zo zahagaritswe kubera imvu zijanye zishingiye cyane cyane ku idini ryabo barundi Burundi buri ko bukora iki ikintu bwo fasha izo mpunzi z'abarundi nkuko muvumvise ko zishaka gutahuka niki
murakoze cyane mwese nakuru murabizi yuko mu bice bije no kuri mu kiganza twagiranye muri saha twaganira na mwebwe twaganira na bene gihugu igihe mbere bari bahuriye mu gihugu cy'u Rwanda twari twashyize yuko n'ukuri aka gihugu na kimwe kidafite amategeko niba navuga yuko mu Rwanda bagiye naho nyine cyitaha ari igihugu gifite amategeko kandi gikeneye kuyubahirizwa nubwo urabona byatangiye gushika mbere bukeye bwaho nyine kuba mushikirangangi mushiki wabo ageze inkuyu yabo byarambo anamugamo yuko basaba yuko abantu gusubiriza amategeko y'igihugu baba barimo mu Rwanda rwabo natwe icyo tuvuga tuvuga tuti amahirwe y'ibyari mu nzu nuko nabivuga imbere twebwe twamfitiriye kwakira bene wacu abari mu bose bahunze murazi yuko nabo uvuga ngo arikora murondo atabaho kubesha kuko abantu bandoga n'ubutungane ari abantu 34 bagombye gutembagaza ubutegetsi gusanga ni mwizi n'ubu akikora rondo hanyuma rero tuvuga tuti abari mu wacu niyo mu bantu baje batahunze ndumva cyane mahise n'ubwo ari kwikiyana hati yari hagetse imizabi y'abantu bashimiye mu kuba kizera ibicanga biriya hanyuma ni kuri tuye mvuganire nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi abishinzwe kubahirizwa usanga biri ku mukere kazi kari mu terekombere hazoshyirwaho indangamuntu kashyira amaze kujya ahongera mu Rwanda ishobora kwirirwa cyangwa muri Tanzania n'ahandi yita biyometriki niyo nyine kugira ngo umuntu azoyironke ni ngombwa ko azabanza gukoza ibintu bikomeye muri ibyo byuma kugira ngo azoshwe n'ibyo byo ku isi muri ibyo bidamiti
ikintu turetse kurindira izo mpunzi mushyana iteranse ntahiraja
twiteguye kubakira batahuka iwacu tubahaye ikaze ariko baje bubahiriza amategeko baje bagomba gushyira ishengero gusenga imana nkuko bandi babikora
turetse kubarindira kugira ngo batahuke hari ikintu hari intambwe leta y'urundi yakora kugira ngo irabe ko butahuka alo ndumva telefone itariko irakora neza reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ya Amerika umushyana iteranse ntahiraja turamugarukwa ko mukanya ariko turafite indi nkuru tubafitiye aho urunani amizero y'abarundi rwiyandikishije kuri uyu munsi wa kane kugira ngo ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemera ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ni inkuru y'umenshi amakuru y'ijwi ya Amerika i Bujumbura Remo Nzimana
Umushinga mateka agatondo gwasa yaserukira runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamye mu gihe cy'ukwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibwiriza shingiro ry'u Burundi uyo arongoye runani gw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cy'ukwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi
demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko butandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe bace imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu abo je manono bagira ni imwe gusa nibumve yuko u Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haho mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi ico twokora rero umwe wese mu byo arimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari
abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agatondwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iyo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi
sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokrasi kuko usanga kumburizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri kakazu ko kwihereramo ntibazomenya zoto
ariko nimba tari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umbaje ati muri ego na oya shigikiye iki harimo ibyo duhinyura hari n'ibyo tubona byo bari byiza umuntu azopima arabe ibyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ibyo umuntu yoshima azomenya uko atoba
ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugiruzo kuyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabanya Frodebu Leon singenda kumana icegera curongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokrasi mu Burundi
aya masezerano y'ashya nirubwizwa nshinge bikwiravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushika naho mbere tugira ninjungu za demokrasi irubwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimba tazivari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga kebaguzwa urabona ko ndiko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turose akakajyo se ni izodutiza nibyakunda nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu babyumve neza imenye neza amenye ico bazotora icyaricyo ejo ntibazavuga ngo reka ntaje twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambwe tavuga rumwe no butegetsi yemeza ko kurubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke
igiye mu nzira ya politike wemera nibikurikira hari ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokrasi itabirakomera na cyane cyane ahantu by'agataya kazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwo ngo ubijemwe ubumuco wabandi ubere urumura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyine iyo politike ufumuyeba twebwe duca twemera tureka tubivuga nabandi ibizoshika bizoshika umuntu ashobora gupfa ashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegiye turi nibisanzwe uyu muri politike ibyo rero nibyo dutera ubwoba bakitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe n'uwigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahinyanywe mu bwiza shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kuyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abaze kuyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora icyo gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Remo Zimana ijwi rya Amerika
imbere gusozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe reka tubibutse incamake y'amakuru cyane cyane tubashikirize amakuru aje kudushikira mu kanya Fidel
Urakoze Frederic muri Botswana perezida waho Ian Khama yarangije muri yindwi urugendo mu gihugu cyose bwo gusezera imbere y'uko ashikiriza ubutegetsi ku munsi wa gatandatu w'indwi ko ashimikira ku buyobozi bwiza n'umutekano mu gihugu mu rugendo rwiwe Perezida Khama yagendeye ibice 57 byose bigize igihugu cya Botswana kuva mu kwezi kwa 12 aho yasezeye abanyagihugu 2,200,000 ivyo ni nyuma y'uko arangije imyaka 10 irekuriwe n'ibwirizwa nshingiro ku butegetsi
Ini nkuru turose mukanye ivuga ku gikorwa cyo gufuba umunyamerika umwirabure yarashwe n'abapolisi mu gisagara ca Sacramento mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekanijwe uyu munsi kuwa kane bitekanijwe kandi ko pastori kirangiranwa mu guhanira hagati y'abirabure Ashapton ashikiza ijambo uyu mugabo w'imyaka 22 yishwe Stephen Clark yarashwe n'abapolisi babiri ku igerekezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatatu igihe bariko bagiye gutabara ahantu bari bahamagaye kuri telefone nyuma yaho baronke amakuru avuga ko hari umugabo yamenye ikiyo cy'imodoka ashaka kwiba
ku vyerekeye ikigobe cya Korea umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo na perezida wa Korea y'Epfo ngo bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane iyo tariki yashyizweho n'umunsi wa kane mu nama hagati y'intumwa z'ibyo bihugu byombi mu gice kiri ku rubibe ibyo bihugu buhana cya Panmunjom Malala Yousafzai yatsindiye agashimwe ka Nobel yagarutse mu gihugu cy'ibuno mu kwa kane igihugu cy'amavuko cya Pakistan
mukanya nshuti mwese mukunda iradio ijwi y'America turasozera ibiganiro tuneho rero akanya ko gushimira engineer yadufaje mu ngabwe z'uma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kibenyi yadufaje kwigiranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikijwe na Federic Mulikije
na Federic Yongabo mugire rero ibihe byiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio ijwi y'America.